Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwewe neza nshuti namwe bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe nongera ndabahanikaze mu makuru twabateguriye kuri uno munsi wa kane turi ku igenekerezo rya 20 n'ukwezi kwa mukakaro umwaka w'2023 ayo twabateguriye tuyahere kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Murombo ku banyagihugu b'imakamba bari barindiriye umwavu barishe amaso ahera mu nzira mu gihe kiriko kirabajana cirima basaba ko boronswa uwo mwavu kare ntibimere nko mu myaka iheze ngo basubire kurima bongere barimarime. Abanyagihugu mu ntara ya Muyinga basaba jeje ntwari n'igipolisi gufasha mu ishyirwa mu ngiro ry'ingingo y'ikigo BBN kuraho ibitekezo bibujijwe bagatinya ko bibabera ibibazo by'amagara yabo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aratewe umutima uhagaze n'ingene abakenyezi n'abigemerera no gukora mu gihugu cya Arabia Saudite mu bushikiranganji bw'imigenderanire bo bavuga ko babikurikiranira hafi atakibazo kihari. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi umusangwe kazi.
Inzamba.
Aya makuru tuyahereye mu ntara ya Makamba. Abarimyi bo mu ntara ya Makamba baridoga ko batararonswa ifumbire yo gukoresha mu mirima yo mu myonga kandi bararisha amafaranga. Bamwe muri bo bakamenyesha ko bama bahombeye amahera yabo mu nyuma bakagurira iyo fumbire ku badandaza ku giciro cy'umurengera canke naho bakagira kurima no kuri marima. Teka inkuru tuyibaze Eddie Claude Ninazo.
Abo barimyi bataronswa ifumbire baridoga ko bariko bacegwa guteragira imbuto zirimwa mu myonga. Bamwe bavuga ko bama mu ngorane haba mu kuriha avance no mu kurindira iyo fumbire iko ibashikira.
Katana avance twashikira kandi tunigana ugare dogo murangeri bavuga tugiye kirageze kigeze hanyuma ariko ngo nka avance ugatwara bazaba kugira ngo cyaheze. Chwabaza sana nende vitanu, avazi janja vishavita ilahe, kukwenye nini chwabaza.
Yofumbire ya wawarimi ngo wala irindira, wakihebura munyuma wakaitamgo kugura yindi ichuruzwa na wadandaza kumafaranga yumurengera kukiro.
Kiyo nchendo wa sawana mwenyagi hugu, wadufasha, umunatanda avazi, waka mulindira, haanyuma. Mwabu na wata vishowe nao, wakachani yosoko wakari awande wa vishowoli, kuliko kumaduta angaduho omba, tutanga avansi wakatulisha yose tukaurange anumulini akakumasuri nyuma mgawa tarata na wali vowa gane wakirinde.
Basaba ko izyo biringo bitangwa haba mugutanga avansi kugombora canke kwitora vyo vanwaho kugira warishe wese aitorere igihagomba. Makuru dukura mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimwo uburimyi mu ntara aremeza ko hari abarimyi batararonswa ifumbire. Ariko ayo makuru akavuga ko ico kibazo ubushikiranganji ukizi.
Edi Claude Nazwe arakenuye tuve hariya mu buragane mu ntara ya Makamba tugenda mu ntara ya Muyinga ni mu buraruko ubushira ubuseruko. Amakenga ni menshi mu banyagihugu muri iyo ntara ya Muyinga mu gihe ibitekezo by'amacupa atameneka akoreshwa rimwe gusa bisanzwe vyarabujijwe kuba bigikoreshwa ubugira kabiri n'ikigo c'igihugu BBN kijejwe kugenzura ko bidandazwa bikoregwa mu gihugu canke vyinjira atakanenge bivize. Ariko ivyo bitekezo bikaguma vyibonekeza ku bwinshi mu masoko atandukanye intara ya Muyinga. Abanyagihugu bakavuga ko ibiribwa vy'amavuta yo gukinjika ubuki n'ibindi biri muri ayo macupa bishobora kubatera indwara muri kazoza na bugikigo BBN cavyihanije ariko bikaguma bikoreshwa abajejwe intwaro n'umutekano barorera. Abanyagihugu bagasaba ko inzego zo mu ntwaro n'umutekano bokura amaboko mu mpuzu bakagwanya ivyo bitekezo biteye amakenga. Teka inkuru tubibaze Pierre Gahungu.
Ivyo bikoresho vyo gutekera biteye amakenga abanyagihugu kenshi usanga ari amacupa yavuyemo amazi akorwa n'amashirahamwe atandukanye nka Kinju sangwe na yandi. kenshi ivyo bikoresho biba vyarakoze vyihanijwe n'ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ko ibidandazwa bikorerwa mu gihugu canke ibiva hanze atakanenge bifise BBN mu mfunyafunyo. Ubisanga bitekewemo amavuta y'amamesa, amakoto, ubuki n'ibindi bikibonekeza ku bwinshi ku masoko nka yose y'intara ya Muyinga. Ibiribwa biri muri ivyo bikoresho bigatera amakenga abaguzi bamwe bamwe ko muri kazoza bishobora kubatera ingorane ku bijanye n'amagara yabo.
Kuva aho ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ibidandazwa bikorerwa hagati mu gihugu canke ibiva hanze y'igihugu ko bikwije ibisabwa n'amategeko atakanenge bifise arico BBN gitereye akamo abadandaza ko batosubira gushira ibinyobwa canke ibindi biribwa mu macupa yaba yameneka canke ayatameneka yamaze gukora, turafise amakenga rero kubadandaza bamwe bamwe bakikoresha ivyo bitekezo biba vyarakoze. Tukibaza yuko ibiribwa biba biri muri ayo macupa atameneka canke ameneka aba yarakoze ko muri kazoza bishobora kutugirira ingaruka mbi. Dufise ubwoba ko nk'ingwara tubona zitahora zizwi nyinshi zibonekeza nka za kanseri canke izi ngwara z'ibivyimba ziguma zongerekana.
Abo banyagihugu basaba abajejwe inzego zitandukanye kwiyunga n'ikigo BBN kugira bagire urunani mu gukura ku isoko ivyo bitekerezo biba vyarakoze kuko bishobora kubangamira amakara y'abantu, ngo bagatangazwa no kubona abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano ataco barakora ngo batuze ivyo bitekerezo bitemewe n'amategeko kuva ikigo BBN gifashe ingingo yo kubuza ikoreshwa ryavyo guhera muri Ruhuhuma umwaka w'2022. Ikiringo cavuye congerwa kikarangira n'ukwezi kwa Ntwarane uno mwaka.
Pierre Gahungu arakenuye leta y'u Burundi yari ikwiye kubanza kuvugana n'ishyirahamwe gishinzwe guhanira inyungu z'abaguzi ya Boko imbere yo kuduza ibiciro bishikizwa na Pierre Ndwayo arongoye ishyirahamwe Aboko. Ni mu gihe leta iherutse kuduza ibiciro by'impapuro zitangwa n'igipolisi c'inyamiramabi co kimwe n'ibiciro nk'ivyo gutumatumanako amakuru amajwi ya Petero Ndwayo arongoye Aboko. Tukaba tuyakesha bagenzi bacu kuri radio Isanganiro, tumwumvirize.
Izo nyandiko zitandukanye n'izindi mbere nibaza ko zimeje kuza nizuze dushyira mu ngiro itegeko ry'amafaranga leta izokoresha guhera nk'uku kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kwa gatandatu kw'2024. Nk'uko iryo tegeko mwarisomye biraboneka neza yuko hariho amatarisi ku bintu bitandukanye zo zaraduga. Ivyo rero izo nyandiko ziriko ziraza n'izindi ziri inyuma ziza zishyira mu ngiro iryo tegeko. Mugabo muri Aboko twe turavuga tuti hariho ibintu byinshi biriko biraduga cyane. Nkuru heruka gusohoka byerekeye impapuro zikunda gukoreshwa, hariho impapuro zaduze hafi inshuro zirenga ijana. Nivyo byaheruka kuduga kera 1999. Mugabo kugira abace baduza gushika kuri urwo rugero, kandi tuzi yuko amikoro y'abanyagihugu atari meza, ivyo onye bihungabanya ubutunzi bw'imiryango. Twe tubaza yuko gusemerera biragira ico bihinduye, kuko si gusemera gusa, mugabo turaheza tukanasaba n'abanyagihugu barwo batanga ayo matagisi. Iyo babonye yuko bigoranye na cane cane hari nk'ivyo bashobora kukureka, ivyo bashobora kuvyihoza, mugabo hariho nk'ibindi udashobora kuyihoza, nagomba ntange nk'akarorero nk'ibintu vyo gutuma tubana kw'amakuru mwarabonye yuko naho nyene bavuga yuko hazoja ku matagisi menshi cane. Murabona nk'abantu cane cane urwaruka usanga rwirirwa rwishe ku matelefone bari mu aho ku marigara yo ku matelefone, n'ivyo navuga nk'ivyo barashobora kubigabanya, kandi ntavyo vyoheza ngo bibononere, kiretse yuko bishobora gutuma baziganya amafaranga bokoresha muri ubwo buryo, mugabo hari ibindi twabivuze nk'ibindi bigamba bidashobora kureka. Ivyo rero navyo nyene turasaba leta yuko imbere yuko yoduza ibiciro mubanze bakanavugana mbere n'abo vyega vyose kugira ngo ingingo babanze bumve akamaro kayo. Hanyuma kabiri ni n'akamo tuba turiko turatera muri leta kugira ngo na cane cane twavuze yuko hariho nk'ibintu usanga vya mikoro y'abanyagihugu biba bidakwiye, aho kamo turagire yuko leta ihora ikumva. Murabona hari igihe bihora bishika niyo ingingo zafashwe ikazihindura igihe iba yabonye yuko kumbure amikoro y'abanyagihugu atariko arakurikira. Aka kamo rero twebwe muri Aboko turamaze kubona yuko kafise ingaruka nziza, nacyo gituma tutazohengeshanya iyo bikeneye kuza turatera kamo, kuko twabivuze tuba turiko twigisha abanyagihugu twongera dukemura leta.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
mugisata cha politike nagataya kazina munaho imvugo zibihushane zivuguruzanya mu bategetse ni nk'iyo mukenyezi w'umukuru w'igihugu be n'ubushyangano bw'imigenderanire n'amakungu kubijanye nabigeme nabikenyezi barumwe kwa muri Arabia Saudite Angelina Ndayishimiye avuga ko atewe impungenge n'uburyo bubi abo bigeme bashikiramwo agasaba kugenza buhoro bakamenya iyo bagiye uko hifashe imbere yo kujayo ibyo yabisabye ku munsi wa kabiri atawutavuye ikigali mu gihugu cy'u Rwanda aho yari yatumiwe mu nama ariko ku ruhande rwiwe Ines Sonia niyubaka umuvugizi w'ubushyanganje bw'ubutungane we yamenyesheje ko abo bigeme atakibazo na kimwe afise hari ku munsi wa gatanu w'indwi heze inyuma ya hireresi ya hanahanywe ku buhinga ngurukana bumenyi yerekana abo bigeme bariko baridoga uburyo bakiriwe bageze muri ico gihugu reka inkuru tuyibaze Janvier Abarugira
izo mvugo zibiri zirerekana neza ko ukurungika abakenyezi n'abigeme muri Arabia Saudite bidahurizwa ko na bose mu butegetsi ufatiye kukwingene ibintu byifashe no munsi uko bigenda kose umukenyezi w'umukuru w'igihugu ntaje umuntu wa aho yamiriza uko abo bigeme babayeho agahamagarira abo byiga bose kubyitondera kugira ngo abo bigeme ntibasubire kubona ayo magogwa na cyane cyane ko n'igihugu cyabo kibakeneye
tuko turaraba ibivugwa tuko turumviriza abagiye ingene batabaza jewe nk'umuvyeyi no hanura ko abo bigeme canke abo bakenyezi imbere yo gufata ingendo babanze batohoze neza iyo bagiye ahariho ntaca ntera nakamo n'amashirahamwe abarungika ko batabarungika nabo nyene iyo batazi kandi iyo batarabye aho rero mboneho kubwira n'ababyeyi ababyeyi mwibarutse ababyeyi babigeme babarundi duciye kuri ayo mashyirahamwe abarungika babanze barabe hariho abana bariko baraheba amashuri kandi bakarungikwa n'ababyeyi babo ngo bagiye kurondera ubuzi none niba bahereza kurondera ubuzi ntibabandanye amashuri kazoza k'igihugu kazoba ari akahe turakeneye abakenyezi bijunja n'ijambo b'incabwenge bize ntibakunda amaronko ngo bacinyize iterambere ry'umukenyezi iterambere ry'igihugu cyacu
ariko mu mpera z'indwi iheze inesoni yani yubawe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu yari yemeje ko ubuserukizi bw'Uburundi muri Arabia Saudite bwishikiye aho abo bigeme bakiriwe buremeza ko atakibazo na kimwe bafise
aba mu buserukizi kigihugu cy'u Burundi muri Arabia Saudite barashoboye kwishikira ejo tariki 13 z'ukwindwi urubuga kugira ngo bashobore kuvugana nabo muri iryo shyirahamwe zije kubakira bagira kuvugana n'abarundi kazi barabiko atabibazo biriyo n'ibyo ababiriyo babitore ni nyinshi canke ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi bubafashe basanze mu by'ukuri nta bibazo vuga si umutsi wishibere bibafise
ubu ikibazo gisigaye kikaba ari cyo kumenya nimba ubushikiranganje bw'ingendanire n'ayandi makungu bugiye guhindura imvugo bwari bwashikirije nuko leta nayo izokoma akaruru kubarongoye Arabia Saudite kwa imabi abo bigeme babayemwo
Janvier Habarugira arakenuye mu gisata cy'imico ndangakaranga umugwi ndangakaranga w'u Burundi ntwari ukorera mu gihugu cy'u Rwanda uri kuritegurira igiteramo wise Heat of Africa ico giteramo kikaba gitegekanijwe kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 2021 mu kakaro omen inzo isaba yatunganije ico giteramo amenyesha ko gifite intumbero yo guha agaciro ubutunzi kama bwa Afrika na cyane cyane ubw'igihugu cy'u Burundi n'icy'u Rwanda bisanzwe bihuye kuri byinshi omen inzo isaba ari mu bateguye ico giteramo tumwumvirize
Heart of Africa concert igamije gusigasira no kurinda umuco nyafrika cyane cyane kugira ngo abana bazaruka n'abaraha ubu tubabera karorero bamenye yuko akaranga n'imico bigize ibigu byacu arigo arivyo Uburundi n'u Rwanda nakaranga dukwiye kwirasira kandi dukwiye no kukwereka yuko iyi myaka 63 twamaze turi mu bukoloni turi mu bucakari cyane cyane ubucakari bufatiye kumyumvire nico bita mentalite tukaba twaragiye muri alienation culturelle ikaba ikibandanya igenda no kuma generation ariko araruka muri iki gihe tuba uti harapfiye turapfiye guhaguruka n'ijwi rirerire tukabwira ugwaruka bwo muri iki gihe ko bakwiye kugwana bagwanira agateka kuburanga cyangwa kakaranka imico yabo kuko hari ibintu byinshi biriko biratuma Afrika igumigwa mu kinogo tuzohave dusanga ya colonization imwe bamwe badukubita ikimoko ubuho basigaye badukubikisha ibindi bimoko bya mentality ni kuvuga ngo by'umubwenge ugasanga umuntu n'umunyafrika ariko atekereza nk'umunyamerika ugasanga umuntu n'umurundi ariko atekereza nk'umufaransa ugasanga umuntu n'umunyarwanda ariko atekereza nk'umunyamerika nibyo rero iconcert gamije kubwira no kwereka amakungu u Burundi n'u Rwanda ko hakiri ugwaruka rutekereza neza kandi rucitaye ku mico na karanga kugira ngo tumenye yuko u Burundi n'u Rwanda tubwirizwa kuba akarorero mu bihugu bya Afrika byose
imbere yo gusozera aya makuru twateguriye mukurikire agakino k'umuhari uhanira agateka kazina muntu digiteka agakino tunywere mu gakuza
Tunywere mu gakuza nagakino mutegurirwa n'amashirahamwe rigiteka na movement inamahoro mukagashikirizwa na radio inzamba agateka kawe
yewe mariko akera
amahoro neza
amahoro
neza
beba ahantu wahibutse
Nahazo kuzindi Nahero kungahi
Wahi
Itera bete na gashuwa
Itera
Wani zilo chuka mpare no
Itera deya na hori tukizi Tari umun Atebu
Chichara hanzi
Na Iwan
Maharo neza
Amaharo amaharo mahi
Chatu
Aumye
Nukuri Narinda kakumu
Inge maze nuga no mujyango. Uba gusubira inyumba uti kandi. Hatwe baratewe.
Ewe. Nuwanyo. Baka wacho type patya. Nun. Uwayo? Mwiganye kunyine.
Kashi. Eh? Eh kare kale ubugese. Ibi twimaze mu imyaka.
Imyaka kintu.
Wenu banoko. Banikira mu.
Bibo.
Ahusoye hanze. Udani uratisa ni
ifu Nani moro hewe Kuwa mweo garanyo kunyene
Tashi Kunyene Deka reka mwana wa mama Hanu kutanzi wa tariko barako Hanu kufuga niti kwa likumbi ikana
Mkuli
Uri idioti Uri vipyo vyuma vivi Amira na Atwabu kwa duhungira Watwaro mote
Deka kwa mkuli Mwa mkuli utamura mote Amahoro wa mariko wa kei
Amahoro nezani
Mwako mei
Amahoro
Nari kukuha magara Nari Nari ni mganyira yetu gowe
Haa Aha, shaa mariko ni kabiri nari mukadusanga twese mu bitaro.
Uri.
Yego mutare barachukura. Mugabo twebwe tuzohako.
Nega.
Ha?
Nari kuze ngo barajo ukora.
Uvuga.
Yega hamutombere ngo arahe. Ibi ntiriba.
Mariko, uvuga. Kwara bivuze. Mugabo, bona bagumanyica matwi.
Oya nukuri. Abafite barakwiye kwihutira kubashabara. Yego. Bakaba handi babashira kandi bakaba n'umuzibuki bakugira bakibuka yuko amagara ari amazi sina nibayore
mere mugakuza
nino hano duce dusozerera amakuru twabateguriye shimire mwe mwese mwari ko muyakurikira bonfisi niyongere nako ndabashikiza ndabike banure ndabifuriza kurarana urwezi mu byanyu no mu banyu na gahwana